dusangire ijambo dusangire ijambo. Ijwi y'America mwaramutse nshuti mwese muteza amatwi ikiganiro dusangira ijambo mwaramutse namwe bashinga ntahe turi kumwe muri iki kiganiro rero gitaramijwe na Frederic Nkundikije tumiye abashinga ntahe batatu bari bane mu ntango ariko umushinga ntahe umwe ntiyashoboye kuboneka ariwe Miburo Emmanuela sinzi byamugoye hanyuma abashinga ntahe batatu nabo rero akaba ari ubwa mbere na mbere turi kumwe na Gahungu Juvenal akaba ari umugambwe Frodebo Nyakuri iragi yandadaye tukaba turi kumwe kandi n'umushinga ntahe Phineas Nigaba akaba ari umugambwe Sahwanya Frodebo turi kumwe kandi n'umushinga ntahe Eme Magera wo muri FNL twari kumwe kandi twari kuba turi kumwe n'umushinga ntahe Miburo Emmanuel nkuko nabivuze ariko mu kanya gatoyi ntiyashoboye kuboneka. Mwaramutse neza abashinga ntahe mwese turi kumwe.
Mwaramutse
neza. Nashaka rero imbere gutangwa ndababwire ko tujye kuvuga cyane cyane ku kibazo gihambaye cyane rwose cy'utwigoro tw'imigambwe imwimwe two kugira ngo iyo migambwe ishobore kuja hamwe muri iki gihe Burundi bwiteguriye amatora azotangura mu kwezi kwa gatanu. Icyo gikorwa ntikiriko kigenda neza nk'uko bamwe mu banyamigambwe bari bavyifuje aho twavuga cyane cyane ku twotanga karoro ku mugambwe Frodebo aho Frodebo Nyakuri iragyandadaye wagerageje hamwe na Sahwanya Frodebo iyo migambwe yagerageje ku raba ukuntu yoje hamwe ariko bikanka ibibazo batumvikanye ko sibike. Nashaka rero imbere gutangura dutangure tubaze cyane cyane Phineas Nigaba atubwire ikintu cyatumye badashobora kumvikana Sahwanya Frodebo icyatumye icyo gikorwa cyo kuja hamwe kitarashobora kwagushika ubunaho icyo cyifuzo cyari cyabonetse.
Bo umugambwe Sahwanya Frodebo urashyigikiye cyane ko imigambwe yagiye irawuyohora ko irawukomoka ko yoje hamwe ko n'icyumvire cyiza cyane kugira ngo abantu bashyire inguvu hamwe abantu bashobore gukomeza demokarasi bashobore no kutazuragiza abantu batora aribo banywanyi. Rero ku byashyitse ubuheze ego iyo ntambwe imaze kirekire umugambwe Sahwanya Frodebo uri kuravugana n'umugambwe Nyakuri bariko baravuganye ibitari bike kugira ngo bashobore gutera iyo ntambwe ariko hariho utuntu tumwe tutarashoboye guheraheza neza. Ibyo rero bigaca bituma byatiye bituma rujya rubanza kujya munsi rutaba. Nashaka rero ahanini ndabamenyeshe ko igihambaye mu bibintu byo gusubiza hamwe no guha barimwo ugushaka kutarimwo ibinyegejwe inyuma nacyo bituma twebwe muri Frodebo n'ubu turacyarindiriye bagenzi bacu kugira ngo uru rugamba rwa demokarasi dusubire hamwe dusubire mu mugambwe Dadaye Melchioro yaturaze umugambwe witwa Sahwanya Frodebo umugambwe uhuza abaharanira demokarasi mu Burundi.
Murashaka kutubwira munshi ntahe Phineas Nigaba mukatubwira utwo tuntu duto duto twatumye icyo gikorwa kidashoboka uyu munsi.
Urumva mu bisanzwe umugambwe Sahwanya Frodebo usanzwe ufite kuva mu 2010 waragiye mu runani rw'indi migambwe turagira icyo twita kibiri urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta. Rero turabye uyu warongoye Nyakuri aje ukumva ko icyo kintu cy'ibyo bintu by'ikibiri atabyumva neza tugaca tubona rero ko nitwoshoka duca duheba ibiri twatanguye kandi cyadutwaye inguvu nyinshi ngo duce tuwemera ngo aze atume gisambuka aho mu byari bitumye icyo kirimwo. Ikindi nacyo ni uko twabonye neza ko n'ubutegetsi bwoba butari kure kuko twabonye ko ubutegetsi bwoba butari kure cyane kuko tumubwiye ko akora ku Nyakuri kugira ngo aze tukabona ko umengo biracyamugoye cyane. Hama ikindi nacyo nawe nyine hariho imvo zo muri Nyakuri atoshira kure cyane kuko Nyakuri irafise abadepite bimirije gutekerezwa mu gihe boheba umugambwe Nyakuri ugafutangana ntabwo ejo abadepite bashika batanu botekerwa cyo cyabigorana.
Ibiganiro birabandanya muri iki gihe ibyo bibazo byose mutubwiye bishora gutorerwa inyishu imbere y'amatora mu kwezi kwa gatanu mwakuza.
Twebwe gushika ubu turemera ko umugambo nyakuri ushobora kuza mu runani rwagutse twita vaste rassemblement tugakorana ku bijyanye n'amatora kugira ngo dushobore gukuraho ubutegetsi buhari mu mwaka wa gatanu. Ariko ibyo kwiyunga nyezina tubona ko byoba neza inyuma y'amatora ya 2025 kuko niho intambamyi muri nyakuri zoba zagabanutse kuko abo badepite bazoba batekerewe nta ngwane zizoba zihari kandi na leta izoba ihari ntabwo azoba ari leta y'intambamyi kuko umushyikirangaji w'intore hagati mu gihugu hari igihe yoba mubyogera kugasanga aronse ingene asambura n'ibyari byubatswe.
Ego medika tubaze n'umushantahe gahungu Juvenal nawe nyine atubwire umugambwe Frodebu nyakuri iragira ndadaye atubwire icatumye umugambi wari washizwe imbere kumvikana kugira ngo iyo migambwe isubire hamwe icatumye bidashoboka niki ikintu gihambaye mwumva ko mwebwe mu mugambwe wanyu mutorekura n'inkiki.
Twebwe ubwambere ewe nitwa gahungu Juvenal ngaba ndi umugambwe sawanya Frodebu nyakuri iragira ndadaye anyuma no bamenyesha yuko umugambi wacu uremera cyane kandi turashigikiye gusubiza hamwe n'umugambwe sawanya Fodebu. Hanyuma kubyerekeye icatumye bidashoboka icyo kibazo twebwe tubona yuko cyavuye umugambwe uri ku butegetsi udashaka ko abake babawo bokomera. Ibyo navyo tukaba twari twashoboye kumvikana na sawanya Fodebu turashika no ku rwego rwo gutanga ubutumire nabwo ubwo butumire mu buravye mwarabubonye no kuri internet bwari bwanditse yuko tuja hamwe tubanza gusubiza hamwe tukagira ukwiyunga no gushinga urunani ku rwego rw'igihugu. Icyatumye rero ibyo bintu bidakunda nibaza yuko bwa mbere harimwo umugambo utifuza yuko abakeba bawo bokomera. Ibyo nabyo bakaba mu kubikora babikishije mu kwereka ko abo twagomba kwiyunga utakaza ibibanza mu gihe twosubirana umugambwe wa ndadaye. Ibyo no bivuga kuko umunsi bwaca tuja gusinya mu mugambwe sawanya Frodebu havyutse ugwaruka gugariza umukuru w'umugambwe. Aho rero novuga ko urabye invitation twari twatanze iragaragaza neza ingene twari kubishyira mu ngiro.
Abo badashaka ko mwiyunga ni bande?
Ubwa mbere nibaza yuko badashaka ko twiyunga na bari ku butegetsi kuko bacabona ko mu gihe two kwiyunga uwo mugambwe wokomera ugasubiza ibintu neza mu Burundi ibintu bitagenza neza nk'ubuzima bwa politike, ubutunzi, imibano hamwe n'ibihonyangwa by'amasezerano ya Arusha. Ibyo ni ibintu babona yuko ariko bigenda neza ugereho twokomera babona ko byogenda nabi.
Ibintu sawanya Frodebu isaba Frodebu nyakuri iragijandadaye nk'akarorero gukura ko ijambo iragijandadaye ivyo vyovyo murashaka kwikora na nyakuri?
Twebwe nibaza yuko twari twanditse neza kuko ico gihe n'igikorwa kimaze imyaka ibiri twari twumvikanye yuko tubanza gusubiza hamwe hanyuma tukagira ukwiyunga hanyuma tugashinga urunani ku rwego rw'igihugu ruharanira ihinduka ry'ubutegetsi mu matora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Aho ni ukuvuga ko tumaze kwemera icyo kintu ibiza gukurikira byose dushobora kubyumvikana.
Mu majambo make ntimushobora kwemera ko ijambo nyakuri riva ko kuri uyu mugambwe wanyu?
Ariko abantu babiri bahuye bakumvikana hari umwe wese arafise ibyaheba wumva ko tutobiheba gute?
Reka turi kumwe kandi n'umushyantahe ngaha Eme Magira wo mu mugambwe FNL wa Gaton Rwasa. Twabibutsa ko hariho n'umugambwe wemewe bw'intwara yo hagati FNL. Tukaba rero umushyantahe wo muri uwo mugambwe tuba twatumiye Miburo Emmanuel atashoboye gushika. Nashaka ndabaze mbega ku ruhande rwanyu mwebwe mwifashe gute, hariho icyiyumviro nk'icyo cyo kuja hamwe n'urwo ruhande rundi kugira ngo FNL isubire kuba FNL y'imbere yo mu bihumbi bibiri na cumi?
Murakoze nomaze kubashimira ko mwatwiyumviriye kudutumira muri kino kiganiro kugira dutange umuco ku bibazo bimaze iminsi muri FNL. Ariko je icyo nashaka kuvuga ni uko ikibazo ku bisanzwe byifitaniye n'iyo FNL yemewe n'amategeko kuko ugiye kubiraba neza ni ikibazo dufitanye n'ubutegetsi bw'Ibujumbura ubiravye byatanguye kuva FDL ivuye mu ntambara baranse yuko dushira mu ngiro dushira mu ngiro amasezerano twa twakuye i Dar es Salaam hanyuma kabiri bwake kabiri umugambi wa FDL rumaze kwemererwa binaniranye bigoranye baca banzana abandi bitwa ba KNS nabo usanga ari abantu nyene umugambi wo kubutegetsa wahamagaye washize wahaye amafaranga kugira ngo bashobore gusenyura inzego za FNL niko niko byagenze mu 2010 kuko mu biro bikuru by'umugambwe hari abamambre 37 ariko babiri bari bakuwe umwe gusa niwe yari akirimwo mugabo bo nibo ubutegetsi bw'Ibujumbura bwemereye yuko bashobora kugira kongre kugira ngo bashobore kuvuga ngo ko aribo batwara FNL mugabo icyo navuga nuko FNL ifite ibibazo bikomeye ifite ibibazo nk'ibyo numva bya Frodebu ari Frodebu nyakuri cyangwa iragi gyandadayi kubera bo barashobora no kuja ku kibuga ariko twebwe kuva mu 2010 abantu bapfuye ni benshi hari amaplan sa afisha ariko n'ubakibandanya bariko barica iyo basi bavuga ati FNL basirakora mugabo ntibace batangwa kwica abantu
none hariho icyumviro mu bategetsi yarongoye iyo mirwi umugambwe n'uwo wundi burwi hariho icyumviro cyo kuja hamwe kugira ngo umugambwe usire kugira ingufu nk'izo warofite kera
icyumviro cyo agifise kubera uravye n'igihe umukuru umugambwe aserukiye igira umukuru umugambwe asiye kugaruka ku kibuga cya politiki itegeko 6/8 yarahamagaye abana marimwe bose ko bashobora kwiyunga kugira ngo tukomere none dushobore gutsinda Burundi ubutegetsi bw'Ibujumbura kandi twoshimira n'abantu bamwe bari baragiye kugira ngo bakize amagara kubera hari hafuye bene wabo batari bake bishwe nyine n'ubwo butegetsi twashoboye kubona nk'indongozi nk'abari batuye mu makomine barashoboye kuza gusanganira umukuru umugambwe hanyuma barashoboye no kwandika inzandiko nyinshi cyane basaba yuko hoba kongre hoba ikoraniro kaminuza dushobore kwiyunga umukuru umugambwe arabahamagaye no mu none jo bundi mu kwezi kw'11 mu ruganda rwari rwateguwe na Binibe baragerasubiye atera kamo abana bari bose uretse n'abandi bose bari parite agakiza ari yandi mashami yose yavuye kuri parite utwe kandi bamwe baritabye akamo n'ejo bundi mu kwezi kwa kane tugira imyaka 34 parite utwe ishinzwe n'imyaka 4 imyaka ishika kuri 5 FNL yemerewe haraba abo bashoboye kuza turafata bifashanya umunsi mukuru kubyo twe twagize ko ikivugo cyacu ari cyo gusubiza hamwe ariko ngaho muri uku kwa kane twa twarabikoze hariho parite y'agakiza twagiye tuganira n'abandi muri yindi migambo nyene yavuye kuri parite hutu ariko ubutegetsi bwacu bubyisukamwo n'abari bari bafitaga gatima ko kubandanya bashobora byonona ari nabo twigeze kuba duhuriye hanze nyene bari muri iyo migambwe kujya duhure mu manama ukumva koko bafite ishaka ndi kuza mugabo kubera ubutegetsi buca bubatera igitsure kuri ubutegetsi buca bwica ba FNL
ka tukiri wewe kuri wewe nyene emagira nashaka kumutubwire mbega ibintu mwibaza ko byogira akamaro akarusho kukuja hamwe kw'imigambwe nakahe cyane cyane imbere y'iki gihe twiteguriye amatora majambo make cyane
ikintu cya mbere nuko bigaruka icyuka cyiza mu gihugu gituma abantu batinubana gituma abantu bose bumva ko bariko bari hamwe gituma n'amatora ategurwa neza n'abantu bashobora kwiyamamaza neza ariko urabona nk'ibintu biko biraba urabona ko ari ibintu bitameze neza na gatoyi aho ubona yuko abantu bariko bari mu rwego rw'imbonerakure bajana nabo nyene batuvuyemo ugasanga ariko baragira ibyo gutukana bariko bagira ibintu byo gutera ubwoba abandi bamwe daire ugasanga barahashize n'ubuzima urumva nk'ibyo ni ibintu bibi bituma n'amatora y'2015 atosekara ugasanga n'abantu bagomba kwitabira amatora ntibagiyemo ntibayashoboye kuyagendamo neza urumva kandi twibaza yuko amatora y'2015 yagomba kuba inyishu kimwe mu nyishu z'Uburundi bufise nk'ubukene ubwicanyi kutaboneka neza mu makungu
tugaruke kuri wewe mushyana na Juvenal Gahungu hariho abahinga bakurikirana politike mu Burundi bavuga ko ugushaka kwiyunga imigambwe Frodebu nyakuri hiragiyandadaye na Sahwanya Frodebu ko bari nko gusigana inkore ku maso kuko hariho ibintu byinshi byoba bibatandukanya naho bavuga ko byoba byiza kwiyunga imbere y'amatora abo bantu mwebwe mubabwirike
abo bantu bwa mbere twebwe twabwira ko ivyo atari byo kuko twari dushitse kure cyane kuko twebwe tuvuga tuti amwe sawanya fraude buna sawanya fraude bunya kuri byo kwiyunga ubwa mbere ikintu cya mbere byo kungukira no kugarukana umwizero mu banywanyi biyo migambwe bakagaruka kuri wa mugambwe umwe wa ndadaye wo mu wigi mu kimwe n'amajyana 193 kugira n'imbere yaho ugwa kabiri ko bagucira inzira abanywanyi bayo n'abarundi bose barambiwe n'intwaro mbi irangwa muri iki gihugu akifuza gushinga nico gituma ico coba ikintu cya kabiri icya gatatu zoba ari nguvu zituma dushobora gutsinda amatora hanyuma jewe nibaza yuko ababyifuza ivyo ibaza yuko bidashoboka nibabandi bagikorana na bamwe badashaka kutuja hamwe
Mwusha na hefe niyas nigaba mwibwe mwravuga ko takibazo mwusha no kuyunga nyuma ematora mbega mwravuna kuhari ya karusho kwa kuyunga imbere ematora ya mwumibili na chumina katana mwurundi
kwebege mwuri frodebu tukange tujifuza kera ko abantu bokore da hamwe kandi tujifuza ko nanyakuri tukoja hamwe tukagidu kaswira kumugambwe wa kera mwurambabarire rero ibyo turabyifuza mugabo kubera izo ntambamye nababwiye aho ruguru n'umudepute ari muri leta uwo honorable Gahungu Juvenal yo kwemerera neza aburundi n'amakungu ko bemeye ko bajya abadepute bafise batazotekerwa mu gihe umugambwe wabo ufutwa kuko ibyo byaduteye makenga kuko dushaka gutera ingorane abantu bongere kugira imitima mibi bongere kujyana nacyo cyo cyo tuvuga duti twojana muri aya matora ko twese tubona ko dushaka rushanjema muri cya kindi twita urunani rwagutse vice rassemblement hama tukiyunga neza ibyo by'abantu bavuga ngo batekerwe cyangwa batekerwa bitariho abantu imiti mitekanye icyo nicyo twipfuza ariko nta mutsi wishibere kuko no kugenda mu runani ni intambwe ikomeye cyane kuko igihambaye nuko dukuraho ubutegetsi buhari uyu munsi mu 2015 hariho urunani rusanzwe ruhari uwo mushinga amateka yatubwiye ngo bashaka gushinga urunani hariho ifatiro twaramaze kurishyiraho tumaze imyaka irenga ine dukorera nk'ubwo runani twashyizeho nabo rero ahubwo nibaze dufatanye tugire urunani rwagutse dushobore kwitegurira neza aya matora turi abantu benshi bafise icyiyumviro kimwe babona imbere babona iyo baja kugira ngo ubutegetsi bukorera nabi abanyagihugu butoteza abanyagihugu agateka kazina muntu katubashwe aho abantu batagifunga gatatu ku munsi aho abantu bigo bafunga atacanira aho abantu bapfa natacanira aho icunga rya leta rinyuruzwa atacanira twabata ibyo byose ko bisezerera mu 2015 mugihe twoje hamwe
mushiga ntahe Juvenal Gahungu muba haravugwa ikibazo gihambaye cyane ngose mushira imbere cyane ngose cyo kuvuga ko mu gihe mwukura ijambo nyakuri iragijanda dai ku mugambwe abashinga amateka bo mugambwe yanyu batotekerwa mbega ico shigwe imbere nako gahembo ka abashinga amateka canke n'ivyifuzo by'abanywanyi banyu mu mugambwe
bwa mbere ngaho nibaza ko umwe ndaye senior ari karavuga tohenda abantu kuko ivyo twari twasezeranye mushaka aba mu buhinga bwa none tukabikisha kuri internet cyange muri fax twashaka kubarungikira ukabira bane bijyana ko bari byanditse ku kurengitasiyo twatanze neza ndashobora no kubisubiramwo ntabesha abantu twari twanditse yuko umugambwe sawanya frodebu n'umugambwe sawanya frodebu nyakuri byemeye gusubiza hamwe bikongera bikagira kwiyunga no gushinga urunani ku rwego rw'igihugu ruharanira
iryo jambo rero ntabwo dushobora gushinga urunani kandi dusanzwe dufite ifatiro
hanyuma urumva harimo daboro yuko tubanza ubwacu tukahariranira ku byabaye hanyuma tugaca tujya hamwe cyo ni cya kabiri hanyuma icya gatatu tugaca tuba dusubiza kurondera abo bose bifuza irinduka baba abari mu runani barusanzwemo n'abandi bose batararujamwo tukagira ikintu kimwe tugahindura ibintu nibaza ko ivyo bwa mbere tuvyemera
reka ariko tubaze na Finiase nigaba nawe nyene atubwire gituma mu mugambwe Sahwanya Frodebu badashobora kwemera ko umugambwe Frodebu nyakuri iragenda igumana ayo majambo yose iryo zina ryose hanyuma izindi ngorane mukazitora muri hamwe ivyo niko kibitosha bo
n'uyu munsi nta ngorane zihari muri Frodebu twebwe turi muri Frodebu yashyizweho na dadaye uyu munsi rero abo bene wacu n'uyu munsi nibafute iryo jambo nyakuri iragenda dadaye bari kure kubace bagaruka nta ngorane nimwe twebwe nta kibazo bidutera
niko kimudashobora kwemera ko baza batarinze kuri kura
kubera ko ubwa mbere arabizi gituma twagiye aho nukubera intwaro mbi yabo agatima kari bakayi batumye nako katubanza kudu kadutuma tubanza gusubiza hamwe
urumva niwe mbagukura ko nyakuri rero uracyari kuri nyakuri
nico gituma twebwe tuvuga tuti mwe mutera intambwe tugatera iyindi tugashurira hagati tugaca dukora tuba umwe mugira intambwe tukagira iyindi kandi niko ndabyibaza
reka tubaze umushya ntaheme magira ari hanze iyo migambwe yose uko ari ibiri ico yibaza ku matati atuma iyo migambwe ibiri itaje hamwe mbega iyo matati na matati abanyagihugu cyane cyane bahurikiye iyo migambwe canke bari inyuma y'andadaye bashobora kwemera
bibaza yuko abumutse bari bakwiye kwiyumvira inyungu z'abanyagihugu abona
imbere y'uko bazanagenda gusabe tugize iminsi dutera kamo abarundi bose ko twebwe twifuza ko bohagaruka tugahindura ibintu nibaza ko muri cyo bita vaste l'assemblée magwarunani tugwemera ko tugira urunani rumwe ruhindira ibintu rakoze
ego mushya ntaye memagera
ego cyo navuga nuko ubiravye muri Frodebu kandi nibaza ko tutari kure cyane kuko ari Frodebu ya bavuga itwako na leo se turi kuma mu runani ya DC sibona uvugira ariko ico navuga nuko urabona ko hari abavuga ati gutekeregwa muga muri FNL twebwe twiyumvira imisi yose ibibeza by'abanyagihugu kuko twimbere gutekeregwa naho umwazotekeregwa ntibazotekeregwa abanyagihugu bose ntibazotekeregwa twebwe twabona yuko nkuko tubibona muri FNL tubona yuko ikintu nyamukuru sukuraba amaronko yacu no kuyiheba kugira ngo ubwo butegetsi buhari bumaze buhaze nico gituma nibaza yuko ibibazo byo kuvuga ati twitwa banaka nibaza yuko bari bakwiye gusubira hamwe kugira ngo bashobore kugira ingufu noneho bashobore no kuza muri urwo runani rwa ADC hanyuma sibo bonyine ndayere boza muri ADC kuko ndabona ko ari n'indi migambwe 12 turi kumwe dukorera ibikorwa hamwe na Frodebu nyakuri ya ndandaye nayo nabo ibikorwa babyitabiye ku buryo nibaza yuko uno munsi boraba igihe kisigaye bariko bari muri ubwo butegetsi cyangwa hari n'aba Frodebu usanga bo kwari wonse usanga bakora muri leta mugacwe muri FNL ugiye gukora muri leta ahubwo sinzi yo bawaci ahubwo bacha gucima gacha gucana no mutwe bakaraba yuko koko twiyumvira inyungu z'igihugu inyungu z'abanyagihugu kugira ngo busubwa ubwo busuma buhabwe
yego
twiyumvira muri ubwo buryo nizabiri
byogira ndo ndafite tukigiye mu 2025 ego moshi magira tukiri ko wenyine mu kanya gatoyi cyane gose mutubwire ingaruka zizoba kuri iyo migambwe itiyunze ni nkizihe umuntu aravye amatora yimirije
oya matora amazuba dosanzara kuko nk'ubu tugiye tutiyunze urabona nk'ubu ho bari ese bari Frodebu yakuri niyo Frodebu gene ya leo onse dosanga abantu tutari kumwe bari ku ruhande badushobaza kuturwanya kandi bagomba kuza ahubwo ugasanga n'umwaka arabatwaye izo ni ingufu tuzaba twatakaza nicyo gituma nibaza yuko igihe gisigaye ni gitoyi cyane igihe gisigaye ni gitoyi cyane ku buryo bokorera iteka mugabo ntibiyumvire ati ibyo twaba twararonse twobitakaza kuko Frodebu yagiye mu butegetsi barashoboye kubona iby'ubutegetsi kuri bigenda nta kamaro yuko ugenda ushike mu gihugu ushike mu banyagihugu bavuge ati wariye wenyine cyangwa ari ababyari n'ukuntu byaguhindukiranye ibyo bituma nibaza amezi asigaye ni makeyi cyane ku buryo dusaba yuko umuntu wese kugira kigoro rero nukuja nukuwereka intumbero nziza abanyagihugu ukwikunda bikamanza bikahera hanyuma bagakora urwo runani bakaza bari kumwe biyunze ku buryo tugira nk'iyo migambwe 12 niyi nabo muri CNDD bavyifuza kuko nabo bari doka ahubwo bakaza tukagira ngo ngo butegetse tusezere uburundu
ego me tugaruke kuri wowe mushya nta Phineas nigaba mutubwire mushya nta yeme magira arashikirije ikibazo gihambaye cyane ngose ingaruka ari uko amajwi yohawe wo muri mu gabwe bibiri azosanzara mwebwe siko muyibona kuko muvuga ko mushaka no kwiyunga mu mwa inyuma ya matora ivyo ntibizoshaka ivyo ntibizogira ingaruka kukuntu umugambi wanyu zo kwitwara mu matora
twebwe muri fode butwamaze gufata intumbero ko tuzojana mu matuzoja matora turi kumwe nabandi kandi bigeze kure kandi n'ubu ugo runani twara niko turarukomeza nkuko emema gera bivuze abantu bariko bariyongera ubu tugeze ku migambo 12 ejo zoba 11 cyubugushwa n'ejo banka 100 mbere nabari ku butegetsi turumva ko bashigikiye neza ko ugo runani twarukomeza kugira ngo nabo nyene bashobore kuronka ingenzi y'ubujuru twagwa neza rero twebwe muri Frodebu ntacyo tuzotakaza kuko dusanze turi mu runani icyo gituma ikintu gusatizo cyo tuma tutakaza na majwi makeya nuko abo bene wacu tubona bari kuba kwega maguru kugira ngo baze mu runani nabo twifuza n'abakobozi bakadufasha mu runani kuko twebwe ntabwo dutinya gutakaza ibibanza nta bibanza dufise ubu tumaze imyaka na myaka ntabwo ziturimwo rero dushaka igihambaye gusa n'uko ubutegetsi bwogenda hakaboneka intwaro nziza intwaro ifise ikimarira abanyagihugu atari intwaro ibiba atari intwaro ituma ubukene bubandanse mu gihugu rero twebwe twosaba ko bene wacu muri sawanya Frodebu nyakuri irage yigandadaye ko amajwi yabo ntazovemwo apapfana amajwi yabo ntazovemwo atagira ikimazi kuko ayandi yose azobari hamwe kwashobora ko nabo boja hamwe
kuri wowe nyene mushye na Phineas Nigaba musana bafite kizero kenshi cyane rwose ko ugo runani murimo rushaka kuzotsinda amatora inguvu zago zirihe ko zitibonekeza
twebwe inguvu n'abanyagihugu mu gihugu turumva icyo bagona mu gihugu turumva ibibazo bihanze abanyagihugu baratubwira bati dimuke hamwe gusa amajwi tuzoyabaha none ko bivugwa n'abanyagihugu aribo bakusigwa n'amagogwa yose amakuba yose ariko ari mu gihugu niwo mwizero wa mbere dufise kandi turabona neza ko mu Burundi abantu benshi bashaka ihinduka niwo mwizero dufise
moshe anahe gahungu Juvenal mbega mwiyunze inyuma y'amatora hari ikintu mu mugambwe yanyu muzobona muhombye hari ingaruka z'ukutiyunga mubona mu mugambwe wanyu
twebwe turabona ko twiyunze inyuma y'amatora atakamaro zoba bigifise kuko abanyagihugu bazoba bahejeje gukora igikorwa bajejwe cyo guhindura ubutegetsi ubwa mbere tuzohomba ibintu bibiri ubwa mbere avuze ati barafise urunani nibaza ko natwebwe dufise urunani barindire turafise urunani rw'imigambwe myinshi turi kumwe natwe turondera
urunani nyakuri
bwa kabiri nibaza ko atari nyakuri twebwe twashaka ko imbere yo kurondera iyindi migambwe nkuko barondeye iyindi migambwe twoja kuyirondera twitwa Frodebu imwe yandadaye nicyo cyari kituragishinga none ko bumva abo babishaka inyuma y'amatora kubera ya bimwe nababwira by'ibibanza bimwe nababwira ubu basigaye bagenda barabwira abantu ngo twebwe wabaduhaye amahera twebwe ndababwiza ukuri yuko bo nyene kubona urwaruka ruzinduka kubugariza kwangira Leonce kwaza ngo dusinye bisigura ko hari ukundi kuboko kwari nyuma bisigura ko hari ibibanza babona bari guhava batakaza twebwe dushaka yuko kwiyunga kuba imbere y'amatora kuko kubaye inyuma y'amatora duhomba ibi bikurikira ubwa mbere twari kugenda dufise umukandida umwe kuri twese uwo dusa tumuhomba kuko tugenda dufise abakandida benshi ubwa kabiri amajwi arasanzara yategerezwa kuja hamwe
mushikana hafi Phineas Nigaba ndagushimiye cane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire turagushimiye nawe mushikana hahe Gahungu Juvenal nawe mushikana hahe Aime Magira turagushimiye cane rwose ku vyimvira mwatanze hanyuma tuzobatira kamo mu minsi iri imbere mwakoze cane turashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cyo munsi dusangira ijambo mwakoze mungira amahoro n'umunsi mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.